Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Joao Apôtre.
Igitabo cyo guharura nk'uko izina rivyerekana kirimo ama recensements menshi, kirimo intonde nyinshi. Ice cya mbere cyose tubona hariko harugwa abisirayeli b'abahungu b'abagabo bafise imyaka kuva kuri 20 kuduga, no kuvuga ko bafise inkomezi zo kugwana. Nubwo ko ari recensements militaire yafasha kwegeranya igitigiri cy'abantu biteguriye kuja ku rugamba, kuko bagira batangure kwinjira gufata igihugu c'isezerano. Ariko mu gice cya gatatu tubona abandi bantu babahosanse, kuko abarewe ntibashigwa mu gitigiri cy'abasoda. Hariya mu gice cya mbere Mose ababwira abaharura yuko badakwiye gushiramo abarewe. Igice cya mbere ku murongo wa 47, ariko abarewe nk'uko imiryango y'abasekuruza isanzwe iri, ntibaharuranywe nabo, kuko aho yabariye Mose ati umuryango wa Lewi wo ntuzowuharure cyangwa ngo uharure igitigiri cyabo mu bandi b'Isirayeli, ariko abarewe uzobagire abo kuzezwa iryo hema ry'ibishinga intaye n'ibintu byose by'ibikoresho byo mu nzu byo muri byo n'ibyajyo byose, babe ari bo barirerwa n'ibikoresho byose byo muri byo, babe ari bo bakora ibyo byo muri byo, bashinga amahema yabo impande zose z'iryo hema n'ibindi bikurikira. Dusanga abarewe batari bemerewe kwisuka mu bijyanye na politiki, batari bemerewe kwisuka mu bijyanye n'igisoda. Kiriyo kikaba ari ikintu gikomeye kitwereka yuko Imana itifuza yuko abantu bose bakora ubuzi bumwe, naho twese tukwiyegura umwitwariko ku bijyanye n'ikubira mu gihugu, tukwiyegura umwitwariko ku bijyanye nitunganywa by'intwaro aho Imana yadushize mu gihugu yadushizemo. Si twese duhamagara kugira uruhara reactive, uruhara nyine rwo kwinjira mu bya politiki. Ndibaza cyane yuko Imana yifuza ko hari abantu batarinze kwitandukanya rwose n'ibikorera mu gihugu, ngabo kandi adakwiye gushirayo intoke, dushirayo amaguru, bakwiye kwitwarika ibijyanye n'ubutumwa bwiza. Kuko ibirikorera mu gihugu bya bigenda neza n'ibitagenda neza, ikintu gikomeye gifashe ubuzima n'ubutumwa bwiza. Ikintu cyonyine gishobora guhindura umutima w'umuntu n'ubutumwa bwiza, kuko ikibazo agwaye umwana w'umuntu ni icyaha gusumba ikindi kintu cyacu cyose. Ari majambo na solution ikomeye itegerezwa kuva mu butumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza nibwo bwonyine bushobora gukemura ikibazo cy'icyaha. Ndibaza yuko ishengero muri rusange rikwiye kugira abantu barirongoye, bativanga mu bya politiki, bativanga mu by'intwaro, ariko babandanye igikorwa cyo kugabura ubutumwa bwiza, basengera igihugu, bacitwarika mbere hagira abanyeshengero bamwe bo muri ibyo bifuza kwinjira mu buzima bwa politiki, bagafashwa bagahabwa impanuro zikwiriye. Ariko kandi hakaba hariho abantu bajya ku ruhande bafata une position iri neutre par rapport y'ibibazo bya politiki babiri birikorera mu gihugu. Ndizera ko twebwe nk'abapastori Imana duhamagarira kugira iyo nyifato, ko tubona muri no recensement. Ikindi kintu tubona muri kino gitabo cyo guharura nuko mu gice cya gatatu rero hahava harugwa abarewe nabo ubwabo, nabo nyine hari ikintu tuza kwigamwa. Umurongo wa 44 gushika kuri 51 rimwe havuga ngo Uhoraho abarira Mose ati toranya abarewe ubashire mu gishingo cy'imfura zose za Isirayeli n'amashusho n'imikuku by'abarewe ubishire mu gishingo cyabyo, abarewe babe abantu banje niharije nduhoraho. Kandi abana b'imfura b'Abisirayeli basigaye uko ari 175 barenze ku gitigiri cy'abarewe uzobake shekeli 5 ku incungu umuntu umwe ku mutwe wiwe. Shekeli uzokwaka zizobe izigezwe kuri shekeli iri ahera, shekeli imwe irimwo gera 20. Ayo mahera acunguye abarenze ko uyahe Aroni n'abana biwe. Nuko Mose yaka amahera y'incungu abo barega kubacunguwe n'abarewe, amahera yatsa abo bana b'imfura b'Abisirayeli abashekeli 1365 zigezwe kuri shekeli irahera. Ayo mahera y'incungu Mose ayaha Aroni n'abana biwe nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze, nk'uko Uhoraho yageze Mose. Turabona yuko Imana yifuza ko atari abarewe gusa bitwa abihebeye Imana. Umuntu uwo ari we wese ntatuba ari umurewe ahamagarwa kubaho ubuzima bw'umuntu yihebeye Imana. Umuntu wese yacunguwe muri Kristo Yesu ni umurewe, yashyizwe ku ruhande kugira ngo agwane ishaka ry'Imana, kugira ngo agwane ishaka ry'ukora kw'Imana, kugira ngo agwane ishaka ry'ubwami bw'Imana mwiza. Ni umuntu yashyizwe ku ruhande kugira ngo yitandukanye n'icyaha cyose, kugira ngo arongorwe n'Imana n'ijambo ryayo na mwemu yera. umuntu wese rero tubona mu Israel yategerezwa gutanga umwana wiwe ngo abe inyego y'Uhoraho ariko kubera atari bose bashobora gukora iryo bango ry'ubuherezi n'ibikorwa byo mu rusengero warashobora gucungura umwana wawe ugatanga amahera kugira ngo ntahave atwagwa mu bikorwa byo ku rusengero dusanga rero yuko mu gutanga ayo mahera wemeje ko n'umwana wawe nawe ubwiwe yategerezwa kubaho nk'abandi barewe bose dusanga rero ikintu gikomeye gose cyane iki kirazana umuco ku bijyanye n'ingira abantu bakunda kwiyumvira yuko abapastori gusa ari abantu bihebeye Imana abantu bafite kugwa mu rushengero abantu bataja kubuza nk'abandi ari bo bonye n'Imana ihamagarira kubaho ubuzima bwo kwera ubuzima bwo kwitandukanya ubuzima bwo kurondeza Imana imitsima yabo yose ubuzima bwo kwihereza ku imitsima yabo yose n'ivyabo byose oya dusanga naho ubuzima bushobora kuba ari ubutandukanye Imana duhamagarira twese iyo tufata tukagera kubaho nk'abashizwe ku ruhande ku bw'Imana naho ubuzi kuba butandukanye naho atari twese twaza turakora mu buryo bw'umwihariko igikorwa cyo mu ishengero nizere ko imitasi yabafashije ubuntu bw'Imana bubara imitima yacu.